Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Turkumusi wakane nigerekerezo rya 21 ntwara ntuti namwe bagenzi ndabahaye mwiriwe ndabahani kaze muri ano makuru twabateguriye amakuru twabateguriye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Igitoro cyasubiye kuba umuzi wibuye aho abanyagihugu bavuga ko hashobora guhera indwi yose atari maribonetse. Nkurikizi akaba ari uko imirimo myinshi ica ihagarara kubera ingorane zo kwiyunguruza. Abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu ko yoreka kubesha amakungu ko byose bigenda neza ahubwo yo kwemera agasaba imfashanyo. Ngo nibyumvikana ingene abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu baguma bavuga ko atamfashanyo igihugu gikeneye kandi mu ntegura y'amafaranga leta izokoresha menshi ari imfashanyo. Ivyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe PACTEM inyuma yaho umukuru w'igihugu wavugiye ko mu misi iza u Burundi buzoba buri ko bufasha ibindi bihugu. Nayo mu makuru avugwa mu gisata c'imibano midogo ni yose mu badandaza bafise amabutike muri zone Ruziba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bariko batozwa ku nguvu amafaranga 500 yo gwaruka kwimbonera kure kandi ntibabwigwe nico amafaranga agenewe gukora.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasuye kubaha mwiriwe amakuru twateguye kwashikiriza tuyahere mu gisata cy'ubutungane aho hari abanyororo barekuwe kuri uno wa kane mwibohero rikuru rya bubanza. Muri bo hakaba harimwo abagiriwe ikigongwe n'umuguru w'igihugu abamaze ica kane cy'umunyororo. Ivyo bikaba vyabaye mu birori vyari vyitabwe n'umushikiranganji w'ubutungane. Amakuru ava ngaho ibubanza akavuga ko ivyo ngo bikaba bitagenze nkuko vyategerezwa kuba ngo kuko umuyobozi mukuru ajejwe amabohero Pierre Claver Miburo yashatse gusibanganya urutonde rw'abanyororo bari bategekanijwe kurekugwa ashaka kwiyongereramwo abandi. Ivyo bikaba vyashikiye umupfasoni uyo muyobozi mukuru yari yakuye ku rutonde ku buryo yaciye agwara. Umushikiriza manza wa Republika akaba ubwiwe yahavuye asubiramwo urutonde rw'abanyororo barara barekuwe muri iri joro nyene. Tuve mu gisata cy'ubutungane atandukira amakuru ajanye n'ubutunzi ngo ntivyumvikane ingene abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu bavuga ku Burundi atamfashanyo ubwikeneye kandi no musi igituzi igihugu ari imfashanyo nyene. Ivyo bishikizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe PACTEM akavuga ko leta yonyene amafaranga itegekanya gukoresha harimwo imfashanyo izova hanze nini. Akabatanga uturorero tutari duke ivyo Faustin Ndikumana akaba abishikirije inyuma yaho umukuru w'igihugu abwiye ko mu misi za Burundi aribwo buzoba buriko burafasha ibindi bihugu. Tega matuki Faustin Ndikumana
nauza kujati Burundi ntubwo kene imfashanyo kira noneho n'ubu urazi nibanye inkuru y'isi yose ibanki inkuru ya Afrika byashashi Burundi mu rugo bihabyifashaje bidashora kuruka mbere ni deni ifashaje no gatatu cyo dushora ahubwo twige no kumara ni ifashanyo izo banki nkuru zikomeye ziduha kuko nubundi bandi ifashaje murazi nituna imare urabye mu mafaranga leta izo kuresha uyu mwaka ari amafaranga y'ibihumbi 500 azova makori mukaka kacaba ni miliyaridi amajana icenda yitezwe mu mfashanyo. Urumva ko tubishyira n'imfashanyo mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha nuko tukikeneye kirano no kandi mbona ne na nigega mpuzamakungu FMI igerwa guha imfashanyo ku Burundi ubwiye ukaraba muri bya vizio ibinyene umugambi w'ibihumbi 40 ukaraba umugambi umwohora ari gutegura imigambi y'iterambere plan national de developpement hose hagumamwo inkingi zaje no kurondera amafaranga yo gushyira ibintu mu ngiro kandi noneho mu nama shiranganji yakoranye mu minsi iheze ku itariki 25 z'ukwa mbere n'ejo bundi ku itariki 25 z'ukwa kabiri baremeje imfashanyo duhabwa n'ikigega IDA yo kugira badufashe kwinjiza kwemuruta ibintu byankenerwa dukeneye ni imfashanyo yo gufasha kugira rwa rugomero jiji murembe rushobore kubakwa noneho ni banki ya Afrika yemeje yuko Uburundi bukeneye hafi imiliyari 600 z'amadolari amahumbi na 10 kugira ngo kubaka ibikorwa remezo z'ama infrastructure imiliyari 600 z'amafaranga menshi cyane ubu ari nka menshi hafi imiliyari 10 nani mbea dhichimu urundi bozi kura ya mifasha anyo
fose ndi kumana wanda anyavuka kandiko imvugo yuko atamfasha anyo urundi bukena itanga aje kubera nifasha anyo urundi uronga butana imara aliko aga magalira gufati ingingo zokuro ndera imfasha anyo zikuye na chane chane kuzikoresha neza nungye nezu suri tega matu fose ndi kumana arongo ye parsem
ahubugo ihariho leta n'ikicyuta strategie n'umubiriza n'uderezo de financement icari vuga ati ubu turashaka nifasha yo kuyirondera tuzikoreshe neza tuje ku rugero rushobora kwa kidemi tuje ku rugero rushobora gutunganya imigambi iterambere kakigwa ku mazu ya prime faranga tuje no ku rugero rw'uko tuzoshyira ku gice amahanga guplasa nato gushyira ku masoko mpuzamakungu turiko turayigana byahahiro rero gushika uno munsi urambye ingene igihugu cyifashe n'ibitudondaguye ibyifashanyo ntiturabiva ko aho tugeze ubu ibyifashanyo ntiturashobora kuguhaguruka tutayivuyemo hariho n'ubushikiranganji nk'ubw'amagara y'abantu n'iki bukironka amahera za fomu ndi arwanya malariya kurwanya iby'igitundu kurwanya sida n'ibindi izo fashanyo rero usanga zigikenewe ahubwo tuzikoreshe neza twige n'ingere tuzoziva ko twamaze kwisurunura rero mu bijanye n'iterambere.
Inzamba
Radio Inzamba gateka kawe turabandanya n'amakuru twabateguriye igitoro cabaye umuzi wibuye mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu bavuga ko bashobora kumara indwi yose atani maribonetse inkuru kizingo ni nyinshi kuko hariho abacererwa ku kazi hamwe n'ibiciro by'itike byo kuyunguruza byaduze inchuro hafi zibiri abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuganye na Radio Inzamba basa umukuru w'igihugu ko yoreka kubesha amakungu ko byose bigenda neza mu gihugu akemera ko abanyagihugu bagowe agasaba ifashanyo kuko nahavuga ko byose byera ibigavyiwe byuzuye kubera ikori abanyagihugu batanga umviriza bamwe muri abo banyagihugu
muri kino gihe igitoro gisigaye ari mu gihugu wivuye twebwe abanyagihugu turabonana cyane mu bijyanye byo kwiyunguruza ubuye igitoro yarabuze yabayesase yababatutu byose byonekana nabi ntaho hashobora gukiri atana kidakiri ho kuri kasho ugasanga ibiciro hari duga mbere hano narashaka kwiduta gushaka gushyira ibintu bifite ijana ko kuva y'ubujumbura uduga mu y'igitare gutahuto ibiciro yarahinze usanga hari duga ko hasi icya kabiri cyabyo
abakozi baracererwa ku buzi kuko hari abo bidakundira ko bashika aho bakorera n'amaguru kubera bakorera kure abanyeshuri baracererwa ku mashuri hariho n'abacererwa ibibazo akaba ari ikibazo gikomeye cyane mu gihe abanyeshuri bari mu bibazo iyindi ngorane ni uko usanga biyunguruza bagenda mu buryo butatomoye mu buryo bubi cyane kuko n'uduhigi ziraboneka kubera ubwo bukene igipakira bishoboye gutwara bose ugasanga nk'imodoka yahora igenewe gutwara abantu 15 ugasanga iri gutwara abantu nka 20-25 abantu bakaca bagenda bacumbacumbani nk'imizigo
usobanuza yuko yogerageza leta nubwo igumanyagara ko yifashe ngo urundi ngo busigaye bufashe ibindi bihugu ngo n'ibifashanyo zo hanze yabura yo kugisha ukuri kuko ujya ukirwara inyata ntibemere yuko atamahera agaciro bafise haba batabaza abakungu urundi burasa abagenzi budufashe kugira ngo isi turashaka ko twivamo rero ahandi bakishije bavuga yuko urundi bwifashe kwizera atahari ko abarundi bose bagenzerera ari umunezero nibyo birariraho kubera bafise amahera leta nyine ibahereza nyine kumbure nayo ubundi bwongo baragira abakete bashike mu misozi ruguru barabe amarirage ry'ubwo abayemo ku bukene buhari mu gihugu no ku byo bitoreza bisonge bisiba
Imbere yo gusozera no makuru tuje mu gisata cy'intwari bere yaho hari myidogo ku badandaza bafise amabutike muri zone ruziba iri muri commune Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura ikubera rwaruka rw'imonera kure kuva ku munsi wa kabiri w'indwi ruriko rurabaka ku nguvu interano y'amafaranga ibihumbi bitanu ikibatangaza ngo nuko batabwirwa icyo iyo nterano izokora bakabibonamo ubusuma basaba inzego zibijejwe gukurikirana icyo kibazo n'uko tubaza Olivia Gakima.
Amakuru dukura muri iyo zone ya Ruziba atumenyesha ko izo mbonera kure zaca kunzu kunzu mu mabutike yose n'utundi tuzi bakorera mu bikorwa byo gusudira aho hose ngo zagenda zisaba amafaranga ibihumbi bitanu by'amarundi ariko ntibatanga insiguro n'imwe y'ico ayo mafaranga azokora. Ibyo nabyo abanyagihugu babona ko ari ubusuma bweruye bagasaba inzego zibijejwe kutuza iyo ngendo y'imbonera kure.
Yaje imbonera kure zica kuduka abanya badandaza ibyo kurya abasudira bose baje bavuga ko bafite amahera y'intererano ibihumbi bitanu badusaba amahera y'intererano ntituzi icyo bayakoza nta na kimwe batubarira bo bakabwira bati zana aya mahera ya kandi utegereza kuyatanga nta kundi kuko utayatanze kandi ko intwara y'abadende ari ikibazo nashobora kubwira nabi rero nk'umunyagihugu asanzwe nahise nsaba ko ibyo bintu babihagarika muri ubu bukene turimo.
Kuri iyo midogo yose abanyagihugu Uruganda rwa Radio Inzamba Gatika Kawe rwarondeye urongoye imbonera kure ico kimwe n'umukuru wa zone Ruziba kugira abagire ico babivuze ko ariko ntitwashoboye kubaronka.
Urakoze Olivia Gakimari no kuri iryo jwi ryawe duce dusozera ko amakuru turako turabashikiriza. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, nshimire kandi bagenzi bafashe kwegeranya tagahwane kuri Radio Inzamba Agateka Kawe.